This is the Voice of America in Washington. Stay tuned for Duzangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, hosted today by Frédéric Ngundikije.
Duzangire Jambo. Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umunsi mugiye kwishikirizwa na Frédéric Ngundikije tukaba twatubiye rero umuhinga mu byerekeye sinema mu Burundi ari kirangiranwa cyane rwose yamenyekanye ubwa mbere na mbere kubera umuziki akamenyekana kandi no kubera yakoze ibintu yambaye cyane rwose mu byerekeye amasinema uyu mushyira ntakaba ari Léonce Ngabo mwaramutse neza Léonce Ngabo
mwaramutse bwana Freddy
turi kumwe kandi n'undi mushinantahe Jean Paul Rwitanaga nawe nyine akurikirana cyane rwose ibikorwa birangurwa n'umushinantahe Ngabo Léonce haba mu byerekeye muziki canke haba mu byerekeye amasinema mwaramutse neza Jean Paul
mwaramutse Freddy nabo turi kumwe
turi kumwe kandi n'umushinantahe yitwa Landry Mugisha akaba ajejwe ibyerekeye guhanahana amakuru mu byerekeye utegura iyo sabukuru ya gatandatu Festicab mwaramutse namwe mushyanahe Mugisha Landry
ndabahaye mwaramutse
ntarinze kubatesha akanya rero nashaka mushyanahe Ngabo mutubwire muri ko murategura edition ya gatandatu ka Festicab igira inshuro gatandatu mu Burundi mbega murashaka ubwa mbere na mbere mutubwire icyo Festicab bivuga
ego na kwa kwibutsa mbere na mbere ko nitwa Ngabo Léonce ama ino bakabanzi kwera ko natanguje isabukuru ry'amareresi nyene tubyitino ayo isabukuru ry'amasinema yo mu Burundi twatanguye ya mbere mu 2009 ama ikaba isabukuru tugira buri mwaka n'ukuvuga ko muri uyu mwaka ari isabukuru rigira gatandatu aho tubigeze rero novuga yuko biteye imbere gose kuko rizoba mu kwezi kwa Ruhuhuma ariko kwa gatandatu kuva itariki 13 gushika itariki 20 ikazobera ngaha
mutwibutse Festicab icyo kivuga
Festicab mu mfunyafunyo y'igifaransa ni festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi uba Festicab mu mfunyafunyo y'icyo mbegiye kubabwira
muravuze ko bizoba ku itariki ya 13 gushaka 17 y'ukwezi kwa gatandatu mbega abazo kwitaba iyo sabukuru ni bande
nabanje gukosora gatoyi ni kuva itariki 13 gushika itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu abo dutumira cyane cyane n'abanyafurika bo mu mpinga zose ari abasanzwe baba muri Afurika cyangwa basanzwe bari hanze ya Afurika hanyuma n'abanyamahanga abandi bashobora kuba ari n'abazungu bakoze sinema mugabo ikaba ari sinema yerekeye novuga nk'intumbero y'iby'abanyafurika bose turabakira kuko icyo dushyira imbere cyane cyane ni ingorane cyangwa inyigisho cyangwa imigambi yerekeye Afurika rero muri icyo gihe twebwe twise novuga ibihimba bitatu by'ihiganwa igice cya mbere cy'ihiganwa kiraba abarundi bonyine hanyuma hakaba igice cya kabiri twatanguje uyu mwaka igice cy'ihiganwa cy'abasanzwe bari muri rya shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko ryita African Community ama gice cya gatatu cy'iganwa ni cyo twita competition international aho rero dushyira abahinga bose bakoze amasinema ari abanyafurika bose cyangwa abo barakoze amasinema yerekeye Afurika bo hanze ari bo baba muri Amerika cyangwa mu Iburaya
ibyo byose bizoba muri ayo magenekerezo mwaduhaye hagati ya 13 na 20 z'ukwezi kwa gatandatu
ego cyane byose bizoba muri ayo matariki ya 13 gushika 20 z'ukwa gatandatu hanyuma uko nari ndabwiye ibice by'amahiganwa hari ibindi byiza tukagira novuga nk'ibice byinjiranamwo kuko hari icyo twita amasinema maremare bimwe bita long metrage hari amasinema magufi bita court metrage n'amasinema amwe y'ukumenyekanisha ibyabaye ariyo twita documentaire rero mu kira gice cy'ihiganwa biba birimwo ibyo bitatu
murashaka kutubwira niba mu banyamahanga haba mu bahinga mu byerekeye sinema baba mu bihugu biri mu ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko bashobora kuba baramaze kwemera ko bazoba bishyikiye muri iyo sabukuru eka n'abanyamahanga bose bazaba bavuye mu bindi bihugu murashaka kutubwira abamaze kwemeza ko bazokwitaba iyo sabukuru
abo tumaze kukumva bemeye kuzozamo ni benshi cyane kuko bari nsaba kubyiwa cyugira gatandatu kandi bamaze kumenyekana gose nubwo amakuru yose cyane cyane nakunda kwirabira kuri wa muhora wacu we gatatu Kaburungu Festival Kaburungu org abantu bashaka kubona mwo aho tugeze abamaze kwemera ni benshi cyane hatorafise usanzwe ajeje gutera kamo abashaka kwandikisha amasinema yabo yitwa Diane Kaneza aramaze kumva ko ari benshi bamaze kuyandikisha ari abahinga bo muri Afrika y'Ubuseruko bitwa West African Community cyangwa abandi bahinga amasinema bari muri Afrika cyangwa bari i Burayi icyo bavuga igikuru rero cyabaye gishasha muri umwaka nuko ari icyumvire twa twatanguje mu 2011 tukugira bavuga ishyira hamwe y'abakora amareresi n'amasabukuru bo muri Afrika y'Ubuseruko icyo rero kwezi guheze kwa gatatu baravuye twese yarusha amatwemerana yuko tuzogira bavuga icyicaro gikuru cy'iryo shyira hamwe kikaba kemewe ko kizoshingwa mu Burundi urumva kuri twe yabaye insinzi ikomeye rwose hanyuma icyo cyicaro tumeza na neza tuzocugurira icyese mu gihe tuzatuko turagiriye sabukuru ya gatandatu ya Fesikab uba wahinga bose bazokoranira ngaha kugira ngo inonosore hamwe imigambi n'imigabo y'ibyo tuzokora mu myaka itatu ikurikira umva n'ikintu gikomeye rwose ku Burundi
imbere yuko mpa ijambo abashinganye turi kumwe Jean Paul Rwitanaga na Landry Mugisha nashaka ndakubaze kandi kabazo kerekeye cyane cyane iyo sabukuru ndega ikintu mwibaza ko munzu wa mwashoye kurangura aho munzu risozera ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatandatu ni iki
Ibyo tuzo twaranguye ni byinshi cyane urabona kuva tuyitangura ariyo nk'uturusho twama udushimi twama dutanga utwo dushimi rero twaratumye abarundi batari bake bakiri bato ari inkumi cyangwa ari abasore bazivukira rwose urebe buri mwaka turafise amasinema yakozwe n'abarundi murazi yuko kuva kera narindi iyo bavuze iby'amasinema mu Burundi wamenga turi basinda bibazo ariko kuva aho dutangura iryo sabukuru ndashaka kubabwira yuko buri mwaka turanywe nk'amasinema ashika 20 ari abajya amagufi cyangwa ajya yerekana ibya kera twita documentaire cyangwa ajya amasinema maremare umva n'ikintu gikomeye rwose ikindi twishimiriza ni uko urabona isinema niba ikoraraba nk'agitangira cyangwa agiri kuyaheza barerekana urutonde rw'abantu bakozemo byerekana iki byerekana yuko turiko turagwiza ubuzi bushasha muri iki gihugu cyacu hanyuma ikindi kizokomera rwose ni uko utuko turahimiriza abasore n'inkumi kubijamo rwose kuko hari ibintu bishasha biko biragirwa bita migration numerique nimwe bazohindura ingene bari aba mateleviziyo kera ubu rero kubera umuhora mushasha bita fibre optique hazoshoboka yuko haba imihora myinshi y'amateleviziyo ku buryo bizosaba amasinema menshi urumva kera twaratinya kugira amasinema kuko twabonamo akazi urebe akazi kagiye kuboneka kenshi cyane hazo hakoze nyine abantu bafite nuvuga ingoga nyinshi bazobona akazi n'amafaranga
yego mereka duhere ijambo Jean Paul Rwitanaga hamwe na Landry Mugisha
none ukwama bagira festival buri mwaka uburyo bisaba uburyo bwinshi muba mwabyiteguriye biraboneka ntibagora icyo nicyo kibazo mfise ikintu nacyo mbega amasinema akomeye kwa gito hari izindi sinema muba mwasohoye mu Burundi ko tutazironka hanze nivyo nari ndashaka kubaza
murakoze cyane ndashaka kwishura bwana Fedi ikibazo cya mbere yamaze ati none gukora isabukuru isaba uburyo bwinshi none birabahorohera cyangwa iragora ibyo nibyo kuri sabukuru aho nandiko ndabwira ingere turondera abantu bazozana amasendema tukarondera abantu bazoba bamwe batanga amanota ari bo le mambo du jury kuzana bazoza kwerekana amasinema kubimenyekanisha niyo bita publicité communication ni byinshi cyane bisaba uburyo icyo nakumenyesha ni uko isabukuru ya mbere mu 2009 twakoresheje hafi imiliyoni 35 icyo gihe novuga ari nk'amadolari yababa 2025 uyu munsi kuva novuga kuva mwaka uheze gushika n'ubu utegereje novuga hafi amafaranga imiliyoni 200 ni ukuvuga yababa amadolari novuga 150 urumva rero ko biko biraduga kuko ibyo dukora biko byavyinshi kandi abantu baguma babishaka kubibona ni byinshi gato dusaba ubyo bwinshi nabi bikorera benshi cyane kuko je mu cyubiro gikuru nshaka kugira ngo ndabe ngene bafasha abana abo bakiri bato kubyumva kugira ngo neje neje bundi bashoboye kubanza bafingoga nyinshi bakabona imvumbere yabo dushaka kubishikira icyo kubironka rero navyo ni biragoye n'urirukanga tukabanza tukabaza muri guverinoma muri leta kwa cyo dufasha tukagenda mu bihugu bishyigikiye navuga ubucuti n'igihugu cyacu ari abafaransa n'ababirigi ari leta zunze ubumwe za amerika hari n'ibindi n'andi mashyirahamwe usanga ari mpuzamakungu nka bijya bya oef bya pnid bose bajyamo muri gikuru rero navuga cyadushimishije ni uko hariho nubwo amashyirahamwe yungaye Burundi icyo cyumvire bagikunze harimo benshi badekeje kuva ku isabukuru rya mbere n'ubutitiri kumwe kandi uwa mbere navuga ni nka Burundi iradushyigikira rwose kuko iraduha hafi igice cya gatanu cy'amafaranga yose dukoresha muri musabukuru imwimwe urumva rero ndagwana buri mwaka mugabo turaheza tukabikora bigashoboka ikibazo cya kabiri yuko arambaza ati we gongaro tukuze yagize irere rya mbere rirere ritagiterengra hari ibindi bakora ibi gonda amaze kuyakora yandi kandi me hashika nkane yose ngashobora kuvuga ko nishima rwose kuko n'amasinema tumaze kwerekana ibamarekana muri ya televiziyo y'abafaransa bita TV5 Monde n'amasinema yoyo yerekana umwe by'akahise cyangwa ibyabaye kandi n'amasinema tubaze kwerekana ngaha uwo wabishaka yanze rero asha gutwakura cyangwa twandikira tureza twamubwiye nka zironga
jewe ni twarongi mugisha nanese akabaje kumushinga nawe leo singabo yatubwire ko hazohurira abahinga bo mu by'amarereso muri kano karere ka East Africa mu Burundi kandi yavuze ko bazoba baje kwigira hamwe ingene bushira habona icicaro cyo ku rwego rw'akarere ku bijyanye n'amarerese mbega igihugu cy'u Burundi muri icyo gikorwa kizohungukira iki hanyuma kandi kwibyo nyine mbega abasanzwe bakora amarerese mu Burundi ni akahe karusho bagiye kuhakura kuko umuntu yumviriza twumva umenga ni ikintu kinini ariko rero rimwe na rimwe ugasanga umuntu ariko arabona neza inyungu ahiri n'iyo ariyo
ndetse cyane kuri icyo kibazo nibaza yuko bugeye turonse icyicaro gikuru nubwa gihuza nk'ibihugu bicuditse hamwe ubucuti igihugu cyaro cyo cyicaro bujya kiba gifite akarusho kanini kandi bishobora kugira inyungu zikomeye no kuvuga ku banyagihugu cyangwa ku nko kubakiri bato nk'abazogira iby'amasinema icyo cyicaro twacyise no kivuga mu cyongereza East African Film Network ni kuvuga ni n'ishyira hamwe by'abahinga bakora iby'amasinema muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko inyungu izohava ni nyinshi cyane urumva ni ukuvuga yuko ibikorwa byose bizoza birakorwa buri mwaka muri aka karere bizoza bizira hano mu Burundi nuvuga mu byumviro nyamukuru ego tuzogira icicaro ngaha mugabo ibikorwa tuzoza turabikurakuranya mu gihugu cyacu cyose mugabo urumva bizoba bivuye ngaha i Burundi hanyuma kubera ko bivuye ngaha i Burundi urumva tuzoca turonga abantu benshi babikoramwo n'abakiri bato bagaca babona yuko hari ikintu kigiye gutsimbataza icyo gikorwa basanzwe barimwo hama tumendere n'uburyo bwinshi bwo kugira ngo duhirize abo bakiri bato kuzobikora nababwiye bimwe tubiko biraza bita migration numérique n'ikindi kizosaba yuko tugira amasinema menshi kuko nitutayakora ngo niyabo uzosanga muri afurika twe turi amasinema menshi yo hanze y'abazungu cyangwa abahindi cyangwa abashinwa twe tudafite iwacu uva ko n'ikindi gikomeye kizotuma duhimiriza abakiri bato kujyamo cyane
Fredi gabo nakumbise neza je kuvyeke iyo festival mugirisha mugira mu kuri stade mujya muri salle abantu barashaka kuza birazivye umukeda roka amasaha y'ibishomere byo kwinjira ngo tujya kuraba ndashaka kumbwire nyene bisa ko ari akagwi k'abantu gusa bashaka kubiraba canke umuntu yataye ubushomere amaze imyaka bashaka kuronka umwanya wo kuza kubira ko benshi bo bashaka kubimenya mugabo ugasanga bisaba uburyo bwinshi ko bigira
Ndetse gukurikirigira mu bice bibiri igice cya mbere nicyo tukora mu kwezi kwa gatandatu mu bisanzwe tubikorera novuga mu masale mu nyubakwa ari ibigo bisanzwe bibyerekana ibintu by'akaranga cyangwa ibimco kama nubwa nk'ay'i Bujumbura dufise nk'ikigo cy'imco kama kimwe cy'icyo Faransa bita Institut Français du Burundi, hariyo ikigo kiri Centre Jeune Kamenge mu Kamenge, hariyo ikigo kiri muri Université bita Selab, hariyo salle twara dukoresha twa Ciné Kamelakera, hanyuma rero akaba ndi hoteli itwakira abashyitsi, naho tubaza tukaza turerekana ayo ma cinema. Ariko rero kubera yuko tuzi ko na ruguru babikeneye, twarateye ama province atatu kugira ngo tugenze turabe ingene bo byivyinda bo bikunda cyane gushika umunsi wose Ngozi kuri Université Ngozi igitega ngo Italian Française no mu rurigi ahantu bita kuri Cinema des Anges, abantu bazi bita kwa Magisha Lom. Icyo ngicyo cya mbere mugamo muki rero icyo twatangwe n'ikintu bita cinema mobile, nyuma mubibuka kera abantu bari ruguru basho kona abazungu baratembereza ama cinema za barayerekana ku maparuwasi, twebwe tuje tugafata ama cinema yabaye meza ya mbere y'abarundi tugaca cyerekana ama province umunani ayo rero cyerekana mu bibuga by'umupira ari bya football bya basketball tukabyerekana hanze. Nuko riko se twasanze ibyo bintu babinyoteye cyane ko haranze abantu bashika isinzi hafi ibihumbi bitatu kukira buri kibuga tugiyemo.
Ja kandi kabazo ofise nuko festival buri mwaka ibifite igihangange mu by'amareresi ayihagararira akongera akaba mbere nk'umuvugizi wayo ku rwego mpuzamakungu muri uwo mwaka, hakaba kandi n'ibindi basigaye bagira byo guha icivugo cy'umwaka cya festival. Sinzi icyo bitubwira ko ku bijyanye n'uno mwaka kugira ngo tumenye icivugo kihari n'intumbero yacu, eka mbere tumenye n'ubusanzwe azahagararira ino sabukuru na rijya ibyo bibiri byose biba ari ibintu nyamukuru kuko yerekana umurongo wafashwe n'ingene isabukuru itegekanya gushikira abantu.
Murakoze icyo kibazo Landry. Ego nivyo, buri mwaka isabukuru turaheza tugatora umupfasoni ayihagarikira. Uwo mupfasoni atamira iyo twita mu Gifaransa marene, niwe yihagarikira akaba porte parole, niwe azano makuru kubakazarabaza ibibazo bimwe bimwe hama tukarondera ngo mu bantu basanzwe ari muri icyo gikorwa cy'amasinema. Uyu mwaka rero twatoye Marie Dunaire. Marie Dunaire akaba ari wa mufasoni mu Faransa kazi yakinye mu irerezi rya mbere ry'u Burundi mu rya Gito Lengra. Urumva ku cyumvyo cyanjye kwari kugira ngo aho tugeze babone nk'umuntu wa kera kinye mu sinema ya mbere azoze atuganirire, nuvuga nk'ingene yabibayemwo n'ingene yoshobora kugira ngo aduhe ingoga n'inguvu cyane cyane kwa kibato ingene bahimiriza kugira ngo tugire amarerezi menshi azamenyekane hanze. Hanyuma itaka yavuze ati hari ikivugo twama dutora buri mwaka, uyu mwaka twatoye sinema e demokrasi, ni ukuvuga sinema n'imvaro rusange. Kubera iki? Kubera yuko murazi yuko murakurikirana amakuru muri minsi ari bintu twimirije by'amatora azoba mwaka uza, twashatse yuko abantu bumva yuko mu sinema si ikintu gusa cy'ukuratira ibyinshi cy'ukuryoherwa gusa, mugabo n'ikintu basigaye bakoresha no mu nyigisho cyangwa kumenyekana iki kintu imigambi cyangwa gutanga uburyo kugira ngo abantu bashobore guhura bahanahana ibyumviro ari ku ngorane ari ku migambi z'igihugu. Twebwe rero nicyo gituma twatoye umwaka sinema e demokrasi.
Tugarutse mu nshinga n'ingabo tukavuga ku byerekeye uruhara n'abahinga banonose vy'amasinema mpuzamakungu bazogira itumiwe. Hariho umunyakenya yabaye kiranganwa mu minsi iheze aha muri Leta Zunze Amerika akaronka sinema yakinye ikaronka n'agashimwe gakomeye cyane rwose muri Academy Awards, umudama akaba yitwa Lupita Nyong'o. Nashaka ndabaze niba aho ayo makuru asohokeye niba abarundi bafite ubuhinga mu gukora amasinema boba byaratumye batinyuka bakabona ko nabo nyine bashobora gushika kure aho buhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu no muri Leta Zunze Amerika, cyane cyane muri iryo higanwa rikomeye cyane rwose Academy Awards rizwi ryo muri Amerika.
Ubwo icyo bavuga ni uko igihe Nyong'o yaronka bavuga ko gashimwa gashika nawe muri Academy Awards, no abarundi baragize n'amainisiyo menshi baramenyeje makuru baba ngabo tuko tuvuga na balandi barabizi baranyenyeje makuru hama twebwe kubi wacu baraje baranambaza icyo tubyumvira ko kuba twarishimye gose cyo vuga ngo nukubera ibintu by'amacya kubiri oya buje yibonye umuntu wanyu cyangwa iwawe cyangwa umushaguhuza ibi ahantu ukabona ko yateye imbere ucumenga nawe muri kumwe wateye imbere ibyo rero byadushimije gose cyane cyane ngaha i Burundi. Ubu ariyo murwi wita itulize wagize uruhara kugira ngo uhimirize aba bakiri bato cyane aba bafasoni ingene boja kugoza barakina urazikera mu Burundi bawe mu ntakina cyane aririmba bavuga ngo uyo yagiye agiye kumurutsi cyane mu kijuju ariko mu Burundi biko birahinduka nico kitumezeza gose umwana ari abavyeyi benshi bazagudusati ni mutwigishiza abana bacu baze babijemo nawe kandi ukana uko tugira amasinema baratwakura akaduha magati none nabi wacu mu batwigishiza abakiri bato ugasanga n'abakiri muri primaire ubu rero Nyongo yaratanze akaruhuko keza n'inguvu nyinshi washaka kwijukira iby'amasinema ngaho Burundi
ngabona kuri cyo ndashimye ndatangaye cyane gose bwo ibyo bintu ko mu Burundi twe turi hanze twaba tuvira ibintama by'ingorane mugabo kuri nka ibyo biranejeje urumva abantu barafyipfuza arabikunda icyo nashaka kubaza ni utuntu tubiri dutoyi ku byerekeye Edouard Docteur nka gasinema kuko urumva nk'iyo ubigize eske ibyo iyo murabikurikirana leta irabibafashamo
ya idenizoma icyo navuga urabona hari ibintu je nagiye mu byinshi bose niwe ndakwigaruka koko kera nige natangura kuririmba nitwa rimerewe neza ko no mu mashuri wasanga twinga amanota ngo turi birose ariko nibaza uko imyaka igenda niko abantu bana ko ibintu bihinduka ahubwo navye byinshi basigaye babyumva yuko bifasha n'umwana kwiyumvira bura n'abandi kuko ibikorwa nk'ibi ngabya bita bya sport murakurana n'abandi mukingira mukamenyana mukagira imigambi hamwe mugatsimbataza nk'ibintu bimwe byogira akamaro igihugu ibyo rero kubituraba nibaza ko isinema yofasha byinshi byinshi cyane kuko urabona urashaka kureba nk'isinema ukarongene utwenga mubwa ugakuramo n'inyigisho abantu bagaheza bagaharira bakagira icyo bakuyemo
Landry
ego mejo kandi kabazo narise ndamubaza nuko murabona mu Burundi nta shure rya sinema riraboneka maze tukaba twifuza gukora amareresi meza ashobora kuja mu mahanga agahiganwa n'abaza utubazo tubiri mbega aho bahari amareresi ya hano i Burundi uretse ko yaba yarahawe ubushimwe hano muri festikabe yavuye mu bushimwe bwa festikabe akaronka ubundi bushimwe mu mahanga mbere agatangaza abantu hariya hanyuma akandi kabazo ka kabiri mbega aho bahakugwa iki mu gihe cya festikabe cyangwa na festikabe kugira ngo abasanzwe bari mu gisata cy'amareresi baronswe ubumenyi kugira ngo icyo bakoze kumbure muri uno mwaka mu mwaka uza icyo bazokora gisumba icyo bakoze muri uno mwaka bivanye n'ubumenyi bagiye barahabwa mu gihe cy'ibyo sabukuru mbega aho bahari ibikorwa byo kongereza ubumenyi bitunganywa haruhande yo kuraba amareresi yakozwe n'ibindi by'ibirori murakoze
okay ndiga maze nishure Jean Paul Kare kuko ari ikintu yambajije nishuye ni vy'amadroit d'auteur ari ikintu mu Burundi giheruka gushinga cy'i myaka nk'itatu bita OBDA Office Burundais du droit d'auteur n'ikintu gikomeye bashinze cyashyize na leta kugira ngo kidufashe ku bintu by'ama droit d'auteur mugamba twasumira yararonga uburyo bukwiriye kugira ngo ukwere ubwishe gukora yemeye ku buryo butomoye ibyo rero turacyarwanira twese aragira amareresi aragira amasinema kuko suba gusanga barashyize urwego hanyuma rubakicara tukeneye ko rutangwa rugakora koko tukabona ko hari icyo bitumariye rumariye abo bose b'abahinga bakagira nako yuko n'akarusho kavuye mu cuya bakoreye hanyuma ikibazo cya Landry kiraba ibintu by'ishure ngo tunonosore ubumenyi ego koko kushika umunsi kiraronka ishuri ry'amasinema nicyo gituma twebwe tumaze kubona ko ari ibintu bikene rwose kirasabukuru icyo tugerageza ni ukugira nubwo nk'inyigisho ngufi ngufi zimara nk'indwi imwe cyangwa zibiri tugatuma ko abahinga bo hanze bakaza kwigisha abo bakiri bato kandi tubamaze kubona nari bigufi biragira akamaro kuko ababivuyemo usanga bahejeje bafite umugambi mu isabukuru ikurikira ugasanga bagize agafini ariko icyo dukeneye koko ni ishuri ryemewe ishuri rishobora gutanga inyigisho ngo ujya kwa universite cyangwa faculte bashobora kwiga nk'imyaka ibiri itatu nko mu bindi bihugu byateye imbere ibyo rero muri iminsi turi mu bintu turiko turakora turacaharira n'abandi dufashanije hariyo nk'ishyiramo ngo mu bindi yitwa coproduct ariyo collectif de producteurs pour le développement du cinéma de l'audiovisuel du Burundi ni ishyirahamwe rishashe ryamaze imyaka itatu mugabo bariko barafashwa mu buryo n'ibindi shyirahamwe riri mu bihugu byitwa Afrikaria tumaze kuraba yuko bizoshoka vuba kwa ringini toshinga ishure nga mwongi likazo dufashi kuchaga tatureli ngu ushime haligo ego ama filme amu amu ya ronsu ushime nga no hanzi ya ronsu ushime ya ambeli mvuga nijitwa niya edimu niya meza yari ya nsagashime nga hanima ashite muri fespako aja muri wagadugu ararunga agashime kubyo bamwerekanye muri Burkina Faso hose gushikana bamutuma ko no mu nibura amwerekana mu bantu henshi ikindi novuga nuko akandi gashime ni nka masinema twe tugerageza dukurikije aho tugeze tukabafasha kugira ngo ashe gushikira ama televiziyo y'Iburaya cyangwa iyo muri Amerika kugira ngo bamenyekane gose urumva biko birabaho uburyo anovugwa nyuma biheruka n'uwitwa Joseph Ndayisenga yagize film iryoshye cyane yerekana abarundi bagiye mahanga bahunze ama bakagira ingorane zikwiye ngo bamenyere bahimenyereze gushika nawo azaba bajya amafaranga ngo bazuwaronga ibipapuro gushika nawo basubira inyuma umva ngiye sinema yatanze inyigisho niyo bayiwambika ya mbere uwo iri kuyazitembera novuga ngo ku isi yose
ngabo nukuri ntacyo novuga numva ryohewe cyane rwose akantu gusa nobaza muri ibyo bintu rero yo bukire nka materiere yo kugira ibintu murabaze gusaba leta bakure ko nka nka droit d'entrée ibintu n'ibyo ko nibaza yuko mu bisaba kugira ibyo bintu mukabisubira bakabyumva
murakoze za example kuri ico ico no kwishyura nuko mu by'ukuri tuko cyagerageza kuko iyo dukora byose tugeza kwikora na leta cyabwira imigambi dufise n'ibyo tuzoshikiriza ko sinzi ko nakubita gato y'umwaka uheze umukuru w'igihugu yarangiye iteka arama n'ikidari cy'umwaka akakubera ibikorwa dukora mu bya sinema ibyo byari amahingoga yo kubandanya bigahe n'ingoga n'abo bakiri batubwira ngo tubandanye hanyuma kuri icyo icyo bavuga kandi nakubwiye yuko tuko tuhejeje gushinga ikigo kirabibya abakozi abahinga b'amafilime muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko ibyo rero nibyo bizodufasha kugira ngo turabe imigambi myiza inonosoye ibidufasha twese kugira novuga uburenganzira butanyuke bukuzana ibyuma cyangwa kuronga inyigisho zinonosoye kugira ngo duteze imbere icyo gice cy'amarerezi
akabazo ka nyuma jewe hariho ibintu nigeze kumva by'uko hoba hariho akajya kugurisha amarerezi y'amarundi mu mahanga biciye ku bihingangurukana bumenyi imbere ngo umushinga ntahe hose ingabo akaba ari nawe yoba aserukira iryo shyirahamwe mu karere ka Afurika sinzi ko hari icyo yobitubwira ko
ndashimye icyo kibazo icyo novuga nuko nukuri kote turashima ibikorwa nyine biko biragenda kandi ndazi intambwe dushitse ko n'abarundi aho turiko turashika ko nibaza ko ari intambwe nini ego cyane mushinga ndarandringe nayivuze baheruka kungena kugira ngo nserukire ibyo byukwerekana amarerezi tubicije mu buhingangurukana bumenyi aribyo bita site internet ibyo n'ibintu twavuganye n'ishyamwe ryitwa Udala Media bisanzwe bifite icyicaro mu Bwongereza hanyuma nibaza ko kuri twebwe ari ikintu gikomeye rwose kandi kizogira akamaro rwose abarundi kuko abarundi nivuga n'abanyafurika ko icyo bandumye ni kubaserukira no muri Afurika kubera murazi yuko twe turakora amarerezi y'amasinema mugabo ugasanga Iburaya cyangwa muri za Amerika zijya zunze ubumwe za Canada ntidufite ikibanza ntibazigura kubera yuko sinzi igituma hari abwiza ko hari ingorane abyo usanga ari bikurikije n'amapolitike y'ibyo bihugu ubu rero hamaze kuza bijya bita ubuhingangurukana bumenye ari byo site internet abantu benshi bashobora gucamwo bakarondera ari filime bakeneye y'u Burundi yo muri Kenya yo mu Rwanda hama bakayigura bagashaka kuyigura n'amafaranga make ashatse kuyiraba mbere ukumbure bagiye masinema ugasanga buri shilingi itumye nk'amadolari 20 muganga babiranje ngo kuri iyi uri ubwo buhinga bakariha amadolari abiri gusa kenye igikuru ni uko bica biduha abantu benshi bazoshobora kubiraba hanyuma babaye benshi urumva bizoca bifasha n'abakoze amarereti kuronka kunguko kumenyekana
kwe mushinga ntahe ngabo Leonce ndagushimiye cyane rwose kuri aka kanya watoye kugira ngo ujye amakuru yerekeye iyo sabukuru inshuro igira gatandatu izoba mu kwezi kuza kwa gatandatu turagushimiye nawe mushinga ntahe Jean Paul Rwitanaga ku kanya watoye kugira ngo ubaze ibibazo bitomoye turagushimiye nawe Landry Mugisha ku bibazo byiza cyane rwose wabajije mwakoze mwese
akoze
Murakoze cyane.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi ya Amerika mwakoze.
You've been listening to Duzangire Jambo on The Voice of America.